iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isabinanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutwumviriza kuri FM 104 no kuri FM 88 n'ibice bitatu na radio Ishuti ya bose mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Championa z'umupira w'amaguru zo ku rwego rwa division ya mbere reka hamwe n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya byararangiye. Haravugwa kandi nuko umukinnyi rurangiranwa mu mupira w'amaguru Lionel Messi akina mu mugwi Barcelona yafashe ingingo yo kuva Burundi muri uwo mugwi. Muri iki kiganiro cy'uno munsi cya muri Isanga turi kumwe na Steve Derrick Ndizeye ari mu gihugu cy'u Sweden akaba ari umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibyerekeye inkino. Baramukije?
Ndabaramukije ndamusana bariko barumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Yego twashaka tuvuge ku bijanye n'umupira w'amaguru cyane cyane aho championa z'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya aratebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Reka turabe mu mashampiyona akomakomeye duhere mu Bwongereza. Shampiyona y'Ubwongereza ukuntu yarangiye imigwi ibibanza yarangijemo hari icyagutangaje?
Umuntu arazi ingene ihiganwa ryo mu Bwongereza ryarangiye ndibaza yuko atagitangaza kirimo umugwi wa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari ukomeye gusumba iyindi migwi yose kuko niyo kitaba iki kiza cya corona cyo COVID-19 cyaje guhagarika inkino hose ku isi. Ndibaza yuko umugwi wa Liverpool wari gutahukana igikombe hakiri kare cyane ariko mu nyuma baje gukina inkino nyinshi barabonye yuko hari icyo imigwi itari mikwe ke yatakaje. Nibyo umuntu arazi ingene iganwa ryari rimeze imbere yuko rihagarara n'ingene ryarangiye. Biraboneka yuko hari imigwi yateye imbere gusumba iyindi nk'umugwi wa Manchester United urazi iyo wari uri mu nyuma ukagwana ukanigana na cyane cyane mu nkino z'inyuma yaho ihiganwa risubiriye gutangura niwo mugwi novuga yuko wateye intambwe ihanitse cyane kuko wavuye mu bibanza by'umunani icyenda uraduga gushika ku kibanza cya gatatu. Nicyo nibaza gitangaza cyabonetse ko kwiganwa cyo mu gihugu cy'Ubwongereza naye hano mu gwari Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari uwawo neza cyane.
Kubakurikirana inkino nimba ntihenze, Liverpool yari imaze imyaka igera kuri 99 ndibaza murankosora itatsindiye shampiyona y'Ubwongereza. Nicyo cyatumye ko Liverpool yamye mu myaka ya kera mugwe ukomeye cyane watsinda na ihiganwa ry'imigwi ya mbere mu karere k'Iburaya. Ndibuka utsinda AC Milan mu gice cya nyuma nibaza ko ari mu mwaka w'1995. Nicyo cyatumye usubira inyuma.
Ikintu kigaragara ni uko umupira wo muri kino gihe haba mu Bwongereza cyangwa ahandi hose biraboneka yuko ari amafaranga. Hanyuma urabona yuko ibigumishi yo mu Bwongereza yaguzwe n'abanyamahanga ariko uradi nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi w'Abongereza n'umugwi Abongereza bose biyumvamo. Mu gihe rero hamaze kuza abantu bazana amafaranga menshi mu higano ryo mu Bwongereza ibyo nibaza yuko byatumye imigwi itari mike iduga kuko yagura abakinnyi bazimbye ariko nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi ukunze kugura abakinnyi babayabaye nta bakinnyi bazimbye. Uwo mugwa wa Liverpool ukunze kugura cyane ariko ndibaza yuko urabye Liverpool kandi ni wa mugwi ukina umupira w'amaguru kamere w'ubwongereza wabongereza urabona yuko mu bihugu bitandukanye hariho abakina umupira wa kamere kabo kujya badazi bakina abongereza bakina urabona yuko umupira utandukanye mu bijyanye n'ubuhinga ibyo ndibaza yuko mu byatumye Liverpool imara imyaka iyo myaka yose idatwara ikibanza cya mbere ariko urabona naho byari bimeze ukuwa gwana wama mu miti ine ya mbere ndibaza yuko ivyo navyo na wobicakure ariko ndibaza yuko nyuma yo gutwara igikombe cya Champions League mu mwaka uheze ndibaza yuko uwo mugwi wabonye yuko ikindi kwiye gukora ukwiye kwisubiza kwiteka mu gutwara igikombe cya Premier League none navyo baraye babishitseko
uribaza ko umumenyereza baronse Jurgen Klopp aricyo yahinduye muri iyo ntumbero yo gufasha Liverpool kugaruka mu kibanza yahozemwo ikagarukanizo nguvu
icyo ndibaza yuko umumenyereza Jurgen Klopp yubatse gushasha umugwi wa Liverpool ari nabyo byatumye iyi myaka ibiri cyangwa itatu awurimwo yahinduye byinshi birazwi biraboneka yuko imigwi itari mike inatwara n'ibikombe nyinshi ikunde nze gutwara ibyo bikombe ari uko ifise abamenyereza beza icyo rero caranagaragaye no mu mugwi wa Liverpool umumenyereza Klopp ndibaza yuko ibintu yakoze sino byita ibitangaza kuko n'umumenyereza amaze kwerekana yuko ari umuhinga ashobora gufata umugwi uwari we wose akawuduza ubuhinga akaduza nivo yawo ugasanga n'umugwi uje guhangana n'iyindi bikomeye kandi ugasanga yubatse umugwi wubakiye ku bakinnyi atamuntu yibaza yuko bumvamwo bakinnyi barurangiranwa ivyo nivyo yakoreye Liverpool kandi ibaza yuko igikombe Liverpool yatwaye cyaba icya Champions League cyangwa icya Premier League babikesha
naho tuje kuri Pep Guardiola bajya batunzi bava mu kigobe cy'Abarabu baguze umugwi Manchester City kuri bo amafaranga si kibazo kugura abakinnyi bakomakomeye kuri bo bashaka ko Manchester City igera ahantu igatsinda igikombe cy'imigwi y'abaya mbere mu karere k'Iburaya ikabandanya itsinda na shampiyona y'Ubwongereza ko abitegereza ibintu babona ko umumenyereza mukuru nka Guardiola kubera ibintu yari yakoze akiri Barcelona aho yatsinze amashampiyona menshi haba ku rwego rwa Ligue haba ku rwego rw'ibigo yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya nikihe cyatumye Manchester City uno mwaka muri saison itavyifatamwo neza haba ku rwego rwa Ligue no ku rwego rw'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya
ndibaza yuko uwo mugwi warashoboye gukora ibyo ushoboye urabye abakinnyi wari ufise kandi twibagere yuko uwo mugwi warumaze igihe mu bihano wari utwaho mu gice cya Amerika to y'urushana mu kwa 2022 no kwa mbere uwo mugwi utemerewe kugura abakinnyi ibyo rero nibaza yuko biri mu byatumye uwo mugwi wa Manchester City iboneka yuko udakinisha n'abakinnyi benshi mu ihiganwa ya Premier League kamere no nijya Champions League biraboneka yuko abakinnyi bakinira uwo mugwi kenshi bamari babandi kandi ibyo rero biratuma abakinnyi baruha ugasanga bakibakina inkino nyinshi umuntu arazi ingene igano ryo mu Bwongereza ryakinwe imbere yuko rigarutse inyuma yo guhagarikwa kubera ikiza cya COVID-19 ndibaza yuko uwo mugwi wa Manchester City uri mu migwi yahavuye iruha cyane ibyo ndibaza yuko nabyo byatumye no mu ihiganwa rya Champions League badashobora kugira kure ariko rero umuntu arabye umumenyereza bafise Pep Guardiola navuze yuko imigwi myinshi igera kure kubera abamenyereza beza umumenyereza Pep Guardiola ni umumenyereza mwiza kandi nibaza yuko ibibanza umugwa Manchester City washoboye gushikamo nabo nyene babikesha uwo mumenyereza Pep Guardiola hanyuma ibijyanye n'amafaranga nabo nabyo nibaza yuko ibya fair play finance byarakoze ko naho umuntu bahavuye bakezurirwa ubu akabemerewe kugura abakinnyi nibaza yuko ibyo nabyo ari ibyo babiri mu byatumye uwo mugwa Manchester City nibyo muri Champions League ntiwashoboye kugera kure wagaze mu nkino z'igice cya kane gishyira icya nyuma Premier League ikibanza cya kabiri ndibaza yuko ari ibibanza navuga yuko ari byiza
uravye indigwi yarangije mu kibanza cya mbere cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane ko niyo izoja gukina mu mwaka uza mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ugwego rw'ubwongereza iyo migwi mbona ariyo yari kwiye kuba muri bya bibanza bine no kuvuga Liverpool no kuvuga Manchester City no kuvuga Chelsea na Manchester United
ibibanza bine nibaza yuko iyi migwi yabitwaye ibikwiye hanyuma na bivuze mu ntango umugwa Manchester United uri mu migwi yateye intambwe cyane kuko urazi ikibanza warimo mu kwezi kwa gatatu ugasaba ikibanza uwo mugwi washoboye kurangizamo ihiganwa ndibaza yuko ari ikibanza cyiza ikibanza cya gatatu hanyuma ikindi nacyo gishobora kuba nicyamugaje nicyagoye imigwi imwe iyi migwi Leicester City iri mu mugwi wari umeze neza imbere ya corona ya covid nicyenda wari mu kibanza cya kabiri cyangwa cya gatatu ariko mu nyuma urasubira inyuma cyane kubera ingino nyinshi bagarutse mu kibuga bakina ibyatumye uwo mugwi usanga udatarose n'uburenganzira bwo kujya gukina ingino z'igice mu ngino za Champions League zigiye gutangura hanyuma uwundi mugwi nawo navuga yuko washoboye kwinana ntabwo ntaravye aho wari uri naho utavuye urangiza uri mu bibanza byiza ni umugwa Arsenal usanga ufise abakunzi batari bake ku isi na cyane cyane muri Afurika uwo mugwi wari mu bibanza icyenda cumi mu ntango ariko mu nyuma urinana ta urarwana gushika mu kibanza cy'umunani hanyuma bagira ko atwara igikombe cya FA Cup kizoba uburenganzira bwo gushobora gukina inkino za Buraya za Europa League ndibaza yuko Arsenal nyuma yaho iherewe umumenyereza mushasha Mikel Arteta na byonyine biri mu byatumye uwo mugwi nawo nyine uja ku rwego rwo guhangana n'iyindi migwi aho Leicester City nibaza yuko ari uwo mugwi novuga yuko wahombeye muri kino kiza cya covid-19 kuko wari mu bibanza bitatu bya mbere mu ntango ariko mu nyuma urabona yuko wisanze mu kibanza cya gatanu Tottenham Jose Mourinho yaragerageje kuyubaka kuva yifashe ariko naho nyine urabona yuko uwo mugwi wabuze amahirwe yo gushobora gukina inkino za Champions League z'uno mwaka zishyira uwo mwaka uza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye turiko turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru amashampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya yarangiye yari yatebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona reka tuve mu Bwongereza dukubitire mu Bufaransa mu Bufaransa shampiyona y'u Bufaransa yararangiye nayo mwabonye yarangiye gute
kongera ko yuko itarangiye kuko yahagaritswe itarangiye kubera kino kiza cya covid-19 cyugarije isi yose ariko iryo higanwa ryo mu gihugu cy'u Faransa ryari ibaza yuko umugwa Paris Saint-Germain usa n'uwaryifatiye kuko gushika ubu urabona yuko warangije uri ku isonga ufite amanota arenga 12 usumbya umugwi wa kabiri mu nkino z'27 ibaza yuko iryo higanwa ntacyo twarivuga ko kiniye kuko ryashoboye iryo ryo kurangira hanyuma ikindi nacyo navuga yuko ryafashije ni uko nk'umugwi wa Liverpool wa Paris Saint-Germain wabaye uwa mbere n'umugwi wa Lyon wari mu kibanza kiri kuko iryo higanwa ryahagaritswe uri mu kibanza kindi biraboneka yuko iyo migwi yahaguye icisha ingufu mu kwitegura rira inkino za Champions League ndibaza yuko aho iyo migwi yageze hashimishije kandi herekana ku bijyanye n'ubuhinga yuko ari kubera iyo migwi yarose umwanya wo kwitegurira yo kwitegurira inkino zari zisigaye yatumye umugwi wa Lyon ukuramo umugwi wa Juventus de Turin mu Butaliyano ukarenga ngaho bakuramo umugwi wo mu Bwongereza wa Manchester City hanyuma ukatuma na Paris Saint-Germain utari bwigere uhonyoza ikirenge muri finali ya Champions League ushitseyo nibaza yuko ari ibintu novuga yuko bitangaje ariko rero umuntu arazi ku bijyanye n'ubuhinga umuntu acabona yuko iyo migwi yo mu Bufaransa co kimwe mbere no mu gihugu cy'Ubudagi urabona yuko higanwa ryabo n'iryo rya mbere ryasubiye gutangura nyuma yaho rihagaritswe kubera coronavirus ariko rero urabona yuko bitabujije yuko umugwa Bayern nawe ututahukana igikombe
reka turagaruka ko turaza kugaruka ko tugeze kuri Bundesliga n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ariko uravuga ingene umugwi Paris Saint-Germain wavyifashemo neza n'umugwi Olympique Lyonnais reka tuze mu Budagi wari kuravuga ibyerekeye mugwi Bayern Munich
turaza kubigaruka ko kuvyerekeye igikombe cy'imigwi yaraye ya mbere mu karere k'Iburayi reka tuvuge kuvyerekeye championa y'Ubudagi uwo mugwi umaze imyaka nyinshi wikwirikiranya utsinda iyo championa no kuvuga ko iyindi migwi yatanguvu ifise gushobora kukuwaka amahirwe yo kwama watsinze championa imyaka myinshi yikurikiranye
mugwi wa Bayern Munich mugwi novuga yuko ikamera utunganijwe neza ikindi nacho n'umugwi ufise uburyo bwinshi gusumba iyindi migwi mu gihugu cy'Ubudagi kandi urabona yuko aba bahasponsor bigira bahinduka bamari babandi ariko bashyiramo uburyo bwinshi ubwo nako bukabafasha kugura abakinnyi na cyane cyane bakibakiri bato urabona yuko umugwi wa Bayern Munich ugura bakibakiri bato kandi abo bakinnyi ugasanga bamaze n'imyaka myinshi igihe rero nibaze yuko biri mu bituma uwo mugwi wa Bayern Munich uba uri ku isonga mu yindi migwi yo mu gihugu cy'Ubudagi aho rero nibaze yuko icyo novuga kuri iryo shyikanwa ryo mu gihugu cy'Ubudagi rya Bundesliga nibaze yuko naho nyine hari amahiganwa usanga hari imigwi yayiharije nibaze yuko mu Bufaransa twavuze za Paris Saint Germain mu Bwongereza ngo gushika bikiboneka yuko imigwi igera kuri inde imyaka yose yamigwanira ibikombe naho iri kwiraduga ikaba bwitanu kubera imigwi imwe imwe iri kwiraduga muri kucao de chitwa Tokol ariko rero nibaze yuko mu Budagi nabo nyene Bayern Dominique iza kwisonga kuko urabye ubudasarwa buri hagati yayo n'umugugu ya kabiri biraboneka yuko Bayern Dominique yamiri kwisonga muri iyo igano kuko uyu mwaka ho biboneka yuko watwaye ibikombe byose washoboye gukinira tureke ikintu cya tuvuga mu kanya cya Champions League urabona yuko ibikombe byose washoboye gukinira mu Budagi bashoboye kubitwara
nivyo naho bahinduye umumenyereza hagati muri season nabantu bama bashaka ko ibintu byose biba bipanze neza biba biri ku murongo
cyo uraboneka yuko abatwara uwo mugwi bigera bihanganira gutsindwa kwawo umugwi wabo utsinzwe inkino zingahe byanka bikunda bategeza guhindura umumenyereza hanyuma ikindi nacyo urabona umumenyereza wose hari umumenyereza atuma umugwi utsinda kubera iki kubera abakinnyi beza afise cyangwa kubera amahirwe ubiravye nk'umumenyereza yasansi yari umumenyereza agira kabiri kuri urya mu nyakorasiya yirukanye mu kwezi kw'icumi na rimwe ariko urabona yuko uwo mumenyereza ugafashe uwo mugwi ntiwigeze utsindwa na rimwe ibyo ni imbonera karimwe kubona umugwi ukina inkino mirongo irindwi na rumwe udatsinzwe urukino na rumwe ni igitangaza niwo mugwi gushika uno munsi muri za nkino tugaruka ko mu kanya utigeze utsindwa urukino na rumwe cyangwa ingunganyi iyo nibaza yuko bikomeza kugaragaza ubushobozi n'ubukomezi bw'uyu mugwi wa Bayern Munich umugwi ukomeye cyane kandi ufite amateka maremare mu Budagi
tuze mu Butaliyano naho aho umugwi wi Juventus ariho nawo wama watsinze championa umaze imyaka season nyinshi wikwirikiranya turaza kuvuga mu gice cya kimigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya aho utabyifashemo neza mu Butaliyano nsubire mbaze ico kibazo byabyerekana ko championa mu Butaliyano itagikomeye nka kera kubona atayindi migwi igaragaza kuyi kura muri ico kibanza umugwi uriko usa no witunganya ni nka Inter de Milan ariko nabo uracyari mushasha n'umumenyereza aracyari kararondera ingene abakinyi bakinira hamwe bagashobora guhiganwa bikomeye na Juventus niki ya gituma Juventus ari iguma igaruka kuri ayo ma championis insinzi zayo
cyambere nibaza yuko ari bya bitwa ariko turavuga no mu yandi mashiganwa uburyo Juventus idakina ukoresha mu kwiyubaka cyangwa mu kugura abakinnyi no kubahemba nibaza takekeranye ko atawundi umugwi ubikora mu gihugu cy'Ubutaliyano hanyuma ikindi nacyo gicapiza umurazi yuko iryo higanwa mu myaka cumi iheze higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryari mu mashiganwa atatu ya mbere akomeye ku isi ariko muri ino myaka iyo hagati y'iyo myaka cumi iheze n'ubunye biraboneka yuko higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryasubiye inyuma cyane kubera iki usanga urabona akaranga gukima ku mupira w'amaguru mu Butaliyano ni higanwa usanga ahanini ligwiriyemo abakinnyi b'Abataliyano urabona sabakinnyi benshi bavuka mu gihugu cy'u Butaliyano bajya gukina mu bindi bihugu bose benshi cyane bashima kwigumira mu higanwa rwo mu Butaliyano ibyo rero ndibaza yuko kesho usanga benshi bana bakise n'indoto zo gukina iki cyo gukina wa mugwi mwiza mu gihugu nawe ni jonati jatire uretse uburyo ukoresha mu kugura abakinnyi bazinze no kugura abakinnyi bahembwa menshi ndibaza yuko ibyo bindi bituma abakinnyi nka bose bo mu Butaliyano bavuka mu Butaliyano bifuza gukinira umugwi wa jonati jatire ndibaza yuko nabyo nyine biri mu bituma uwo mugwi tegerezwa kwama uza mu migwi ikomeye ariko rero urabona yuko muri kino gihe uno mwaka harabaye guhangana gukomeye cyane uwo mugwajiatigatie wase kuri igikombe kuko gushika ubuhiganwa ryarangiye urusha inota rimwe gusa umugugi ya kabiri hanyuma umugwa Talanta Bergamo watangaje abatari bake uyu mwaka urangije uri mu kibanza cya gatatu ibyo nta muntu n'umwe yabitekereza yuko Talanta Bergamo yoje mu kibanza cya gatatu cy'iryo higanwa rya mu gihugu cy'u Butaliyano ariko urabona yuko yakuye ku isonga imigwi twari ko twari tumenyere yuko yaza ku isonga ngaho mu Italiano kimi nga AS Roma za Napoli za AS Roma Milan AC hiko habuyu mwaka buri iyo migwi ya AS Roma ya Milan AC ya Napoli nta n'umwe waje mu migwi ine ya mbere ugasanga ibibanza byabo bitwawe n'iyo migwi novuga yuko iri kuyagerageza yiyongera ingufu kugira ngo yuko yokura Juventus de Turin mu kibanza cya mbere imazemo imyaka itari mike yikurikirana icyo rero ndibaza yuko umuntu agerageje kuraba ingeri iryo higanwa ritunganije nibyo by'uburyo niko buguma buza ku isonga kuko urabona nk'umukinnyi ahembwa menshi mu kinnyi nubwo yuko bavuze menshi Cristiano Ronaldo akinirwa ya Juventus de Turin kandi nawe yinjije ibitsindo byinshi muri uno mwaka inyuma ya Ciro Immobile wa AS Roma kandi mugihe bavuga ati uwo mukinnyi ashaka kuramenyereza ariko araba bubashyize azamubaka ibinjiza ibitsindo byinshi
yego reka tuze muri shampiyona yo muri Espagne nayo aho ari Real Madrid yatwaye igikombe cya championnat muri iyi season naho mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi yavuyemo kare ukuwemo na Manchester City uyibona gute iyo championnat uko byagenze championnat yo muri Espagne
Shampiyona mu gihugu cya Espanye ya La Liga ndibaza yuko ahanini uko byaba ariko byaba bimeze hama hari uguhangana kw'imigwi ibiri imigwi ibiri waba usanga isiga imyaka yose iyindi migwi yikurikira iyo nayo ni Real Madrid n'umugwi wa FC Barcelona ibyo rero ni bya bindi nyine hose ubu usanga uburyo butuma imigwi itwara ibikombe cyangwa ihatanira ibikombe uburyo buguma buzi imbere mu bituma imigwi itsinda ariko rero urabona imbere yuko amahiganwa ahagarara hose kubera covid 19 Barcelona yari ku isonga ariko mu nyuma sinzi ko ari kwijajara kw'abakinnyi bagiye mu biruhuko mu makarantene bibabuza gukina ariko urabona mu nyuma inyuma ya covid inyuma y'ihiganwa rigarukiye Real Madrid yakinye inkino zose atakosa na rimwe ikose ngo inganye cyangwa itsindwe hanyuma muri Barcelona bibukundi ibyo rero ndibaza yuko muri Espagne ihiganwa ryabo turabimenyereye n'imigwi ya Real Madrid na Barcelona isigaye iyindi kiretse yuko k'umugwi wa Atletico Madrid wari wahaguruka ukaza ugahangana ariko urabona yuko nawo nyine umwaka wahakuje unaniye
harabibaza ko umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid Zinedine Zidane ko yoba yashimikiye cyane ku gikombe cya shampiyona kuruta ugushimikira gushira utwigoro twinshi mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ari nabo ababivuga gutyo wavuyemo kare ugakugwamo na Manchester City niko mubibona
ibyo kuri dewe ndaje ndi mu bakurikiranye hafi cyane gusumba yandi mahigano cy'igama cyo mu gihugu cya Espagne ariko rero umuntu aranjye mu kwezi kwa gatatu umugwi wa Manchester City urazwi watsinze Real Madrid mu kino wa mbere wa weekend final hanyuma icyo novuga uwo mumenyereza Zinedine Zidane yarazi yuko n'iyo igama rya La Liga ashobora kubitwara kuko Barcelona niyo yaje kwisonga indwi zitaringi hanyuma ndibaza yuko umuntu apfutse ukowe yoba yihenze cyane ariko rero nk'uko nari nabivuze mu ntango iyi coronavirus cyangwa COVID-19 iri mu byatumye ibihugu bimwe bibangamirwa gusumba ibindi mu bijyanye n'inkino kuko urabona yuko muri Espagne naho nyine nabivuze mu ntango naho nyine biraboneka yuko imigwi yari muri La Liga niyo yari no muri Champions League biraboneka yuko iyo migwi yarushe cyane kuko gukina inkino zibiri zitatu mu ndwi imwe ukasanga babikoze indwi zibiri zikurikiranya ndibaza yuko umubiri w'umukinnyi uwo ari wose utegerezwa kumva ibyo rero usanga uhitamo kimwe ukareka ikindi ibyo rero ntibyari bigikunda nyuma yaho UEFA ihinduriye amategeko ikavuga ingene bazokina amahiganwa yahenze nibaza yuko ibyo byatumye Zidane atwara icyo gikombe n'ibyo yari afite intumbero yo kugitwara kandi yarabikoze aranabishyika ko ya La Liga hanyuma ibya Champions League n'ibyo yari yagerageje nacyo nyine ntibaza yuko yagishaka ariko byaranze
ayo mashampiyona nk'uko twari ko turabivuga kubera ikiza cy'umugera wa corona cyaciyemo kikaya tebesha arangiye mu gihe kidasanzwe hanyuma agaca tangura buno nyene sezon zikurikira nko mu Bwongereza urukino gukugurura ruzoba ku munsi w'Imana nima ntihenze hagati ya Arsenal na Liverpool mwariko muravuga ingene abakinnyi baba barushe ibindi bizogira ingaruka kuri bo guca batangura sezon shasha ariho bagiheza naho baba bari baruhutse kubera COVID yaciyemo
ibyo birumvikana urabona yuko hari nk'imigwi ubunyeni irangije Champions League izojya gukina n'iyindi yari imaze amezi hafi abiri iruhutse ibyo ndibaza yuko hari imigwi imwe imwe izobigiramo ingaruka mbi ariko rero ndibaza yuko imigwi yo iri kwiragerageza kwiyubaka gushasha icyo gitwa nko mu gihugu cy'Ubwongereza urabona nanjye imigwi ya Liverpool imigwi ya Arsenal imigwi ya Manchester United na Manchester City ubu iri kwikinisha abana bahora mu makadeni yayo benshi babadugije iyo badugije nacyo gituma ubona abatariko baranagura n'abakinnyi benshi ni kubera iki ni kubera ko mbure babonye yuko abo bari bafise basa n'abariko bararuha kandi banarushe byumvikana aho rero ugasanga n'ibijyanye n'uburyo byaragabanutse cyane kubera kino kiza cya COVID-19 ibyo rero ndibaza yuko byumvikana yuko hari imigwi imwe ishobora no kuzohavunikira ntituze dutangare tubonye yuko imigwi imwe imwe twari twiteze yuko yabiza ku isonga ugasanga itanguye nabi amahiganwa ikazoza kwikangura cyangwa kwiyubaka gushasha mu
Radio America i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Frederic Ndizeye ari mu gihugu cy'Ubusweda umumenyesha makuru akwirikiranira hafi ivyerekeye inkino tuko turavuga ku mupira w'amaguru mu karere k'Iburayi amashampiyona atandukanye akomakomeye reka tuze rero ubu ku gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi icyo gikombe muri rusange mwakibonye cyageze gute
igikombe novuga yuko nacyo nyine sinzi ko twocitirira kino kiza naho bitabereye ariko kubona ikiza gituma amategeko nayo n'amabwirizwa y'ihiganwa rikomeye nka Champions League ahinduka urazi ko twari tumenyere yuko inkino zose zikinware na roturu kiretse finale ariko ukacuraba yuko ingene ubu byagenze ndibaza yuko icyo gikombe nicyo carangiye neza kandi benshi barashimye ingene cyari gitunganijwe kuva mu ngiro z'igice cya kane gishyushye hanyuma hari n'abatari bake mu bakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru basabye yuko ibyo nkino byo kuva muri weekend yo finale no mu ihiganwa riza byogenda uko nyine ariko rero ishyirahamwe UEFA ryamaze gutangaza yuko icyo cyiyumviro atari kibi gushyikuba basabye yuko ihiganwa ryobandanya riba uko ryahora ritunganijwe ariko rero biraboneka yuko mu nama yimirije y'abarongoye UEFA barategekanya kubandanya turaba yuko kuva mu biro z'igice cy'umunani gishyiri cyanyuma boza barakina kujya bakinye izi nkino ziherutse kurangira hama icyo navuze bijyanye n'ingene imigwi imwe imwe yarushe ndibaza yuko nabyo nyine bishobora kuba biri mu byatumye imigwi imwe imwe yigenza neza muri ino higanwa n'iyindi yigenza nabi navuze yuko mu Bufaransa higanwa ryabo ryahagaritswe hakiri kare cyane ritarangiye kumbure Lyon na Paris Saint Germain baronse umwanya ukwiye gusumba iyindi migwi yose wo kwitegura mu Budage nabo basanzwe bafite imigwi mike mu gihe mu bindi bihugu byose bakinisha imigwi 20 mu higanwa mu Budage siko bimeze hanyuma kandi higanwa ryabo niryo higanwa rya mbere ryasubiriye gutangura nyuma yaho rihagarikiwe kubera coronavirus aho nabo nyine ryatumye higanwa ryabo rikarangira hakiri kare bituma iyo migwi nayo yari mu higanwa rya Champions League yitegura neza kandi urabona yuko aho yashyitse yuko ari heza Bayern Dominic yaruhiye gutwara icyo gikombe hanyuma Leipzigi nawe nyine n'umugwi yuko ari mu migwi bayabaye cyane ariko urabona kugarukira mu gice cya kabiri gishyiri cya nyuma ntibaze yuko ibyo biri mu byerekana yuko ingene abahiganwa n'umwe mwamwe yarangiye n'ingene ayandi yariko arakinwa ntibaza yuko biri mu byatumye ihiganwa rirangira uko ryarangiye hanyuma kandi ariko umugwi mwiza ukiri umupira mwiza ntibaze yuko waruhiye gutahukana igikombe ubonaho ni Bayern Munich wavuga yuko utari ubikwiye nyuma y'ibyo wakoreye umugwa FC Barcelona ntibaza yuko yoba yihenze cyane
ku bwanyu ni iyihe migwi muri iryo higanwa yatangaje nihe n'iyindi migwi abantu bari biteze ko izoshika kure mbere ikaba ifise n'amahirwe mu yindi y'ugutsinda icyo gikombe yamara itabishoboye
ubujyanye bw'ubukomezi kenshi bakunda kuharura ubukomezi bw'umugwi baragiye ingene higanwa ryarangiye nko muri Espanye biraboneka neza yuko imyaka nka yose umugwi wa Real Madrid na FC Barcelona yamibya mu migwi ihabwa amahirwe ku tawukana icyo gikombe ariko urabona yuko Real Madrid itarenze igice cy'igice cy'umunani gishyiri cya nyuma Barcelona yondo yakorewe sinzi ko nokwita yinshi rya kurambi yandagazwe n'umugwi wa Bayern Munich bintu ngira ngo siko uno munsi atawutahura ingene byagenze ariko byarabaye warenze igice cya kane gishyiri cya nyuma hanyuma nka Juventus de Turin nayo nibaze yuko ari mu migwi yatangaje batari bake nyuma yo gutahukana igikombe cya Serie A mu nyuma ukaza gutsindwa n'umugwi muto wabakuye mu higanwa nka Lyon ntibaze yuko ibyo nabyo ngeze muri ibitangaza byabonetse muri izi nkino za Champions League hanyuma Lyon ikabandanya ibyitwaramo neza gushyika yongera gukura mu ihiganwa ubundi wari mu migwi yari itanguye guhangwa bwa amahirwe nyuma yaho batsindiye Real Madrid Manchester City icyo cyaratangaje abatiri bake nta muntu n'umwe akurikirana iby'umupira w'amaguru no muri bamwe batomboza yibaza yuko umugwi wa Lyon wari gukura mu ihiganwa umugwi wa Manchester City ariko warabikoze kandi niwe wabikoreye Manchester City gusa na Juventus de Turin bayikoreye ngibyo nyine hanyuma imigwi nayo navuga yuko yateye intambwe cyane nuwo mugwi wa Lyon mu Bufaransa hama umugwi wa Leipzig mu gihugu cy'Ubudagi nawe nyine wigenjeje neza kugarukira mu nshuro z'igice cya kabiri gishyira icya nyuma hanyuma Paris Saint Germain nari nayishyize kure ariko Paris Saint Germain urazi nyine wiyubatse urazi agaciro k'abakinnyi ukinisha urabona yuko nawe nyine wari umugwi wari witeguriye gutwara iryo higanwa
naho kubahora bibaza ko shampiyona y'Ubufaransa ishampiyona y'umugumwe ari Paris Saint-Germain iguma iri imbere cyane y'iyindi migwi yiriko ikina n'imigwi mu gihugu muri iyo shampiyona itsinda byoroshe bakavuga mugabo ishyitse mu gikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya ariho ipimo cy'ingufu zayo kibonekera abavuga ko shampiyona yo mu Bufaransa idakomeye ukugene iyo migwi ibiri uvuze cyane cyane Olympique Lyonnais yabyifashemwo imigwi ibiri yo mu France igashika mu gice cya mbere cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya birerekana ko shampiyona y'Ubufaransa nayo nyine abavuga ko idakomeye atariko biri
ibyo ntibaze yuko atari ko biri kuko ihiganwa ryo mu byo gucunga France naho bamwe babifata nkuko ari ihiganwa ribaye abanje ndibaza yuko imyaka itari mike ihiganwa ryo mu byo gucunga France ryamariye mu mahiganwa atanu ya mbere akomeye ku isi yose les 5 grands championnats majeurs ni ibyo ubwo rero urumva yuko atahubuga yuko iryo higanwa ari byoroshe kuko urabona yuko no mu gihugu cy'Ubutaliyani higanwa rya Serie A ryarigeze kuri rya mbere iyo bari ibya kabiri riraharugwa muri atatu akomeye cyane ariko ubu rero ndibaza yuko umuntu arabye ingene ayo uwogeranye higanwa ryo mu Bufaransa n'higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyani ndibaza yuko hari aho usanga higanwa ryo mu Bufaransa risumba higanwa rya Serie A umuntu arabye agaciro k'abakinnyi bakina ingene binjiza n'ingene bakina hanyuma kandi tukarabona n'igihugu gisohora abakinnyi benshi igihugu cy'Ubufaransa imigwi ka yose igurira abakinnyi bazinze mu gihugu cy'Ubufaransa kandi abakinnyi bakiri bato yaba Manchester United umukinnyi Martial ari umwe ubu ni umwe mu bakinnyi bari kubarafasha bikomeye ubu wa Manchester United mu kwitwara neza mu gihe usarimwe naba aba ba La Gazette ba Nicolas Pepe bose bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa hanyuma ukaraba n'abandi bakinnyi ariko bajya mu gihugu cya Espanye naba Dembele umwe mu bakinnyi bakiri bato bagurwa amafaranga menshi ubu bari muri FC Barcelona ho imvune zitamworoheye
ntabuciriyemwo n'ivyo nkumwe migwi ikomakomeye nk'izo za Lille za Olympique Lyonnais ama ekipe yo hanze agurira abo bakinnyi nk'ubu umukinnyi wo muri Olympique Lyonnais uwa nimba narivuze neza iryo zina n'umukinnyi bose ubu imigwi ikomakomeye yose iriko irarondera kubera n'umukinnyi wo hagati mu kibuga kina neza cyane yatangaje abantu benshi
n'umukinnyi aherutse kutorwa nk'umukinnyi yakinnye neza mu higanwa ryo mu Bufaransa umunyanigeriya yitwa Osimhen ubu yamaze kugurwa ibitari bimenyerewe yuko mu Butaliyani bagura abakinnyi amafaranga menshi ubu yagiye muri Napoli urumva yuko muri iryo higanwa ndibaze yuko sinzi ko navuga ko ari amatu ko ari tuta y'ayandi mahiganwa akomakomeye ariko rero ntawo kwirengagiza yuko mu gihugu cy'Ubufaransa ndahazi naratembereye cyane narahabaye ndazi yuko bafite n'amakademi amashuri yigisha umupira w'amaguru meza cyane umukinnyi agize amahirwe agaca muri ayo mashuri y'umupira w'amaguru mu Bufaransa usanga yitwara neza raba nk'akarorero raba uyu mukinnyi yahaye igikombe Bayern Dominique Kingsley Coman yatanguye muri akademi ya Paris Saint-Germain none ubu ni wababujije gutwara igikombe kandi bamutanze kuri gusa nibyo yarakiye muri Juventus de Turin imbere y'uko ajya mu gihugu cy'Ubudage none rero uko ariko arigenza aba batoriso nabo nyene ari nawe nyene ari mu mugwi wa Bayern Dominique nibo bariko baratwara ibikombe bakiye bavuye kuciye mu higanwa ryo mu Bufaransa nibaza yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa umuntu abiraje nibyo uravye aba banyakatar baguje umugwa Paris Saint-Germain bariko baragerageza gutuma uwo mugwi ujya hejuru y'igindi cyane ariko tura n'ubu uracahangana n'imigwi ya Lyon imigwi ya Marseille yacakira hari n'imigwi isigaye batwara ibikombe za Saint Etienne barahangana za Rennes barahangana ibyo rero ndibaza yuko uwovuga yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa ridakomeye yoba yibeshya ahubwo turashobora kuryorisanga riri mu mahiganwa atatu ya mbere akomeye kuko urabona yuko n'igiciro cy'abakinnyi bakinayo caduze
nivyo ariko uravuga ngo umukinnyi Kingsley Coman mu ntango bavuze ko yatanguye muri academy muri Paris Saint-Germain bakamureka akagenda ivyo birakunda gushika kenshi dufashe no kuri Arsenal kugene baretse Gnabry akabajana ubu akaba ari umukinnyi akomeye cyane muri Bundesliga muri Bayern Munich ku vyerekeye Kingsley Coman baravuga ko Bayern Munich yamuteguye kuri azosubirire Frank Ribery canke Arjen Robben urabona ubu ko ageze kuri uko rwego ata kintu Bayern Munich izobitakaje kubera bafashe akaruko ko muzabukuru Arjen Robben na Frank Ribery naho bagikina mu yandi marigo
ego ibyo biraboneka kandi barabishyitse ko kuko ndibaze yuko mu gitigiri cyane mu mubare w'abakinnyi gushika uno munsi Bayern Munich ishobora kwikura uwo mukinnyi harimo nibyo n'umukinnyi ubu ntatangura kenshi ariko urabona iyo akenewe iyo bamutumye ikintu kugikora aragikora kuko nk'ubu ntawari yiteze yuko ku rukino rwa finale yo gutangura twari tumumenyereye ari umusubirizi wa Persice ariko urabona bambwiye ati aba nibo bakwigishije umupira genda ubereke icyo wamaze icyo wize none rero abakoreye nuko ndibaza yuko kuvuga yuko Kingsley Coman asubiriye ba Frank Ribery cyane ba Arjen Robben ibaza yuko utoba wijeje na gatoyi kuko n'umukinnyi iza umwe mu bakinnyi ibaza yuko mu minsi iza ibintu bisohora amafaranga menshi cyane ishobora kuzomutanga ko ibitagenda kugira barabe yuko umugwi wa Bayern Dominic wo vubaha kuko Bayern Dominic ni n'umugwi udakunze kuboha abakinnyi cyane ngo wave kubatanga mu gihe bifuje kugenda cyane harimo utanze ayabona
nk'uko bivuze kuba mu gice cya nyuma kigana imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi hagati ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich. Bayern Munich yaratangaje na n'umumenyereza mukuru wa Paris Saint-Germain Tuchel yarazi ko Kingsley Coman ariwe yari yagiye gutangura byarabatangaje ibyo bijanye n'amatatike nibaza ko Bayern Munich yabariye inota kuri ico kintu kurabana niwe yije igitsindo n'umutwe
ibyo kubijanye na tactique wa Bayern Munich warushije cyane Paris Saint-Germain n'ibyo atari gitangaza abatari bake twari twiteze kubona Paris Saint-Germain yotsinda Bayern Munich ariko ndibaza umuntu araje n'umukinnyi umwe ku giti cyiwe n'icyo hari abashakashatsi bagerageje kuraba ikitigiri cy'abakinnyi ba Dominic nabo Paris Saint-Germain itanguza mu kibuga biraboneka yuko ari ubudasa bunini cyane kuko umugwi wa Paris Saint-Germain ukinisha abakinnyi b'agaciro kanini cyane ugereranije nk'abakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar nibo bakinnyi umugwi wa Paris Saint-Germain uhema amafaranga menshi cyane ari babiri ni miliyoni zirenga amajyana neza amafaranga y'amanyaburaya agaciro kabo ugacura aba n'agaciro k'abakinnyi umugwi wa Bayern Munich ukinisha ucumura yo kwari ubudasa bunini burya amafaranga aratanga byose amafaranga aratanga intsinzi kujya atanatanga n'ubuzima ndibaza yuko umugwi wa Bayern Munich ari umugwi utunganije neza nk'umugwi mu gihe Paris Saint-Germain yoyo isa n'iyigendera ku bakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar hanyuma ikindi nacyo novuga umuntu abiravye Bayern Munich n'umugwi mbona yuko no mu mwaka uza batawuravye neza ushobora kwiyongera icyo gikombe kuko ukinisha abakinnyi bakiri bato bakina neza hanyuma urabona yuko gushika ubu abakinnyi bakuze bariko barabarekura wabonye ko nk'umukinnyi Thiago bamaze kumurekura agende ku myaka 29 gusa mu gihe yari umwe mu bakinnyi beza bo hagati uwo mugwi wari ufise turaba n'umukinnyi Jerome Boateng ibice 80% biraboneka yuko uwo mukinnyi atakibanga gifise muri uwo mugwi na burya n'ibikondoka bitamworoheye uyu mwaka hari mu kacura aba basubirizi babo baba bari kuri bande touche n'abakinnyi usanga bagiye nko mu wundi mugwi bose ikabatangura ariko muri Bayern Dominic kubera urutonde rw'abakinnyi ufise ukinisha biboneka yuko abo bakinnyi baba bari ku ruhande bashobora gutangura mu yindi migwi yose bojyamo nko muri Paris Saint-Germain nk'abakinnyi baba bari kuri bande touche kuri Bayern Munich bashyitse muri Paris Saint-Germain boshika batangura ibyo rero ndibaza yuko kwako ntibavuga mu kirundi akaruta kandi karakamira aho rero ndibaza yuko ubwo bwo Bayern Munich ku rupapuro ku bijyanye n'abakinnyi n'ubuhinga biraboneka yuko bategerezwa gutsinda umugwa
kandi uravye n'ikintu abadagi bose bagendera ko haba ku rwego rw'umugwi nserukira gihugu canke ku rwego rw'amaclub bafise discipline idasanzwe
icyo cya disipline ndibaza yuko ari muri iyo migwi ikomakomeyeka mbere n'iyindi migwi yose yo ku isi no muri Afurika hose umugwi yose udashoboye gushyira disipline muri ekipe ndibaza yuko biba birangiye gutsinda ni kimwe ariko disipline ni ikindi kintu cyangombwa muri bitatu novuga yuko umugwi wose ubukeneye
tugaruke kuri abo bakinnyi babiri bo muri Paris Saint-Germain ariko uravuga ko mu gwi Paris Saint-Germain kenshi kubera ufise abantu bakize bawutwara bari hejuru bavuze Neymar bagura Mbappe mu mugambi mu ntumbero yo gutsinda icyo gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi ku rwego rw'amaclub n'icyo gikombe gihanitse cyo ku rwego rwo hejuru kuba mu gwi Paris Saint-Germain byari bibaye irya mbere ushika mu gice cya nyuma kiciga amagimigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ukaba ufise abo bakinnyi babiri amafaranga atagira uko angana ntibashobore bashyize mu gice cya nyuma kwerekana igihagararo cyabo ngo uwo mugwi bawushyire imbere batsinde icyo gikombe ni ikihe bikubwira ariko bavuga ko kenshi amafaranga adashobora kugura intsinzi n'abantu bakiri bato abo bakinnyi nka Mbappe sinzi ko afise nk'imyaka 22 cyangwa 21 Neymar ngira ni 28 hari amahirwe ubona bazogira mu masezo akurikira gushobora kuzosubira gushika nko mu gice cy'anyuma ubiritegereza
nibyo iko buze nico hawo bakinyinyi umuntu aravye ubushobozi bwabo ibiciro byawe kandi no buhinga bwabo yaboneka yuko bashobora gufasha umugwi uwari wose gutsinda ariko nibyo baragerageje ntibyakunze ariko urabona yuko arabakigushura umunsi ari Saint Germain ikigendera ko ariko kandi bakeneye abafasha barakeneye abafasha burya abakinnyi mu kibuga ni 11 b'umupira w'amaguru kandi bose bategerezwa gukora nibyo ubiravye nko muri Bayern usanga ari ekipe ni ekipe ni n'umugwi ntabyo kuvuga ati bagendera ku mukinnyi unye kuko urabona ko muri Bayern abakinnyi bose baratsinda ariko urabona nko muri Paris Saint-Germain nibyo amaso yose ubumenyereza wese abahanze amaso abo bakinnyi babiri naho nabonye ne muri zino nkino za nyuma byavuye bya kanaho bafasha abandi bakinnyi gutsinda bashoboye kwinjiza ibitsindo ibyo rero ndibaza yuko Bayern umugwa Paris Saint-Germain utarondeye abandi bakinnyi baza gufatikanya nawe basanzwe bari kumwe kugira baronde intsinzi kugira bakome bagire umugwi umugwi ntugendere ku mukinnyi umwe cyangwa babiri n'ubu ibizogora bizoguma bigora umugwa Paris Saint-Germain nibyo bishobora kuba gushika uno munsi kuri za Barcelone gushika kuri ino saha ushobora gutanga gutakaza Lionel Messi mu gihe ubwi bose wari wubakiye ku mukinnyi Lionel Messi
ndashaka kuze
nivuko ndazi neza uko abanyakatari batwara Paris Saint-Germain uwo babwira uno munsi ati reka tubatware Neymar tubahe ibitagenda ntibashobora kwemera kuko bobo nicyo intumbero yabo ariko barayegereza kuko intumbero yabo yari yo gukomeza kugwa Paris Saint-Germain ubu mu gihugu cy'u Bufaransa barabishyize ko nibo batuma batwaye ibikombe byose byo mu Bufaransa hanyuma muri Champions League barateye intambwe ubu bashikanywa mu rukino rwa nyuma rwa finali fungure reka tugendere turabe ibyo mu mwaka uta cyangwa mu myaka ibiri iri imbere barashobora no gushikaho batwara icyo gikombe cya Champions League
yego reka tugaruke kuri Messi amakuru avugwa cyane kuri we ko ashobora ko yageze aho avuga ati iraheze ndavuye muri Barcelona kwimbere yaho yarabivuze arerekana agashavu arerekana ko adashimishijwe n'uko ibintu biriko biragenda aravuga ko agiye bamunyuma kahaguma mubibaza ko muri iki gihe abavuga ko yoba yanashikirije asaba abategetsi bo mugwi Barcelona ko agiye ubu atankeka nicyo coba gitumye muri iki gihe ariho afashe iyo ngingo kwimbere yaho yavuze ko azogenda akaguma
mukinyi n'umwe cyangwa umugwi wama witeguriye gutsindwa migwi yose cyangwa abakinnyi bajya mu kibuga barondera intsinzi hanyuma ibyabaye ku mugwa FC Barcelona ibyabaye ugutsindwa gusa haje no kumara amazi nicyo rya mbere umugwi utsinzwe kujya FC Barcelona watsinzwe bamaze gushika muri zino nkino zo mu gice cyo gukuranamo match a elimination direct bamaze kurengana inkino zo mu migwi mu nkino zo mu migwi usanga harimo n'imigwi mito mito yo mu bihugu bimwe bidateye imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru irashobora gushika ariko bamaze gushika muri za weekend final card na n'ijya mbere bibaye mu mateka y'umupira w'amaguru ya zino nkino za Champions League ibyo rero nibyo byatumye umugwi wa FC Barcelona wari umazemo iminsi Guastrera umenyereza ntashoboye ariko reka tumuhe amahirwe yiwe ya nyuma turabe yuko atoduha cyangwa atodusigira Champions League ariko bamuhaye amahirwe ya nyuma umugwi ugatsinda ibitsindo umunani urabona yuko ni uwa mbere yahavuye abigwamo niwe yirukanye ubwa mbere umuhanuzi we mu bijyanye n'umuhinga umufaransa Eric Abidal nawe barajyana ubu rero Lionel Messi nawe aravuga ati ahasahanje mundeke nigire mundeke nari nigire ngira kuva ibyo kuva izo nkuru zitangwa kuvugwa yuko Messi yamaze gutangaza ikese yuko yamaze kwandikira n'abarongo wese basora kuva muri uwo mugwi nibaze yuko inkuru nibaze yuko ari inkuru na Google hajya baronderera ibintu bamaze kwandika yuko Messi izina Messi ariryo zina rya mbere rirondewe cyane ku vejo mu masaha ya saa mbiri na saa tatu zigira mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ibyo rero nibaze yuko bishobora guhindura umugwa wa FC Barcelona ku vejo ntitutawubona mu migwi itanu cyangwa cumi ya mbere ntituze dutangare kuko nibya bindi navuze kubakira umugwi kumukinyi we canke kubakinyi babiri nibaze yuko ari kosa ridasanzwe umugwi uwariwo wose ubikoze ushobora kugira ku ingaruka mbi. Ubu rero nicyo gituma abantu babona yuko isi ibaheranye ibara riguye kubona nawo umukinyi wa Messi agiye kuva muri FC Barcelona, kuko ntibaboni ubundi aje gusubirira, ntibabona ingene umugwi wa FC Barcelona uzobandanya ukina udafise Lionel Messi, kuko uravye muri iyi myaka inogura itanu itandatu iheze biboneka yuko Barcelona idafise umukinyi Lionel Messi mu kibuga ibice 25% utegerezwa gutsinda. Ca wibaza uwo mukinyi avuye
none kuba bafashe iyo ntumbero nkuko muri ko murabivuga ko ari kosa rikomeye kubakira ku mukinyi umwe gusa. Hari abavuga ko igihe Cristiano Ronaldo yari muri Real Madrid yasanga uko, ariko Real Madrid warabonye ko yamuritse akagenda, naho bakorotse gatoyi inyuma yuko Zinedine Zidane agiye agarutse yarabasubije ku murongo. Kubona Barcelona yubakira byose kuri Messi, hari n'abavuga ko Messi afise ububasha ntangere ashobora kwirukanisha abakoce, ashobora kwirukanisha abakinyi, ari bafata ingingo y'abakinyi baza n'abakoce baza n'abagenda. Hari n'abavuga nk'ubu ko atobafitanye imigenderanire myiza na Antoine Griezmann, acho gituma Antoine Griezmann kuva avuye muri Atletico Madrid yazimase ageze muri Barcelona. Abavuga gutyo bavuga gusema nivyo canke barakavye
ivyo nibaza ko ari byo tajya ari umukinyi amaze imyaka muri ekipe ugasanga asigaye afatwa nk'akamana muri iyo ekipe. Barakubwira tuko muri FC Barcelona iyi myaka yose iheze kuva bakiri bamwe bakomeye uwo mugwi wari ufise batanguye kuvamwo ba Xavi, ba Iniesta, Lionel Messi niwe yasigaye afise ijambo rya nyuma muri uwo mugwi. Umumenyereza niwe yafata desizio ya mbere y'umumenyereza aza, hanyuma k'umukinyi niwe afata ingingo ya mbere y'umukinyi aza, hanyuma kandi nawe afata ingingo y'umukinyi akira cyangwa adakina, hanyuma hari umukinyi batigeze biyumvanamo umukinyi wari uvuze umufaransa Antoine Griezmann biraboneka yuko batigeze biyumvanamo, kandi biravugwa yuko ari wabwiye umumenyereza ati mutanguze uyu munsi cyangwa mushire ku ntebe ntatangure. Hanyuma ukakibona nk'umukinyi Suarez ni umukinyi umuntu wa mbere humvikana muri Barcelona ni Lionel Messi gusa. Suarez nashaka gushyira itsindo 10 mu kibuga Lionel Messi nashobora kumushwanira cyangwa kumuraba nabi bari mu kibuga, ariko nk'umukinyi Antoine Griezmann ahira irabikore agushima itsindo bigaragara imbere ya Lionel Messi. Ubwo nyine urabona yuko hari umumenyereza kumbura wumbwiye ati kuramo, ariko baba umumenyereza Coman araje ashyitse afata abakinyi bamwe ababwira yuko atakibanza bafite muri ekipe ya FC Barcelona. Aho rero uwa mbere yirukanye Suarez, Lionel Messi ati eyi umugenzi wanjye mu butwari zinde zosubira guha imipira ninde zosubira kumva imipira iyo Suarez yahorama, aho rero akabona yuko kamubanye. Aba abakinyi bamwe bari bakuze mu myaka bimwe, bamwe baratangajwe no kubona baje mu mugwi wa FC Barcelona naba Arturo Vidal, nibyo muri ino zino nkino za nyuma yaragerageje kubafasha, ariko si umukinyi yofasha ekipe gutsinda. Ariko umumenyereza yavuze ati genda. Ubu rero bivugwa yuko Lionel Messi we yafashe iyo ngingo yo kugenda nawe nyuma yaho abonaniye n'umumenyereza akamubwira ati ubu rero ndakeneye uko ibintu bihinduka muri vestiaire ya FC Barcelona, birangire twubake ekipe FC Barcelona nshasha. Ivyo rero Messi ngiye byamunegereje.
Ariko hari abavuga ko amakuru nasomye sinzi ko ariyo ko umuyobozi ajejwe iby'inkino muri Barcelona gifise akazigizigi yibaza ko aya ari amajambo atwawe n'ishavu atwarije hejuru bashobora kuzomugondoza gaguma. Uwo muyobozi ajejwe iby'inkino akaguma avuga ko Barcelona igifise imigambi yo kubakira club yose kuri Lionel Messi. Si yamakosa mwariko muravuga bandanya muribaza ko bizomugondoza
kuko umugwi wa FC Barcelona umugwi twokwita nk'uwo abanyagihugu, si umugwi w'abantu bavuga bati turagira inama dufashe itinigo hanyuma ibintu bihinduke. Nk'ubu birahagurwamo iby'amatora y'aborongora uwo mugwi wa FC Barcelona, ibintu birimo induru uwo mengo ni vya bibazo y'amatora ajayini vya politiki, hanyuma ikindi nacyo eco byaravugwa ati umwe na gashaku, ariko tumenye ko atariryambere umukinyi Lionel Messi yatanguye urabona yuko mugwa FC Barcelona uri mu marembera mu nyuma avuga ati jewe sigaje umwanya umwaka umwe muri FC Barcelona mu kwezi mu kwiyitsa mukiri y'umwaka uza jewe ndocasezerera FC Barcelona ibyara byase subu byije kuko imbere y'igihe yarase kongera amasezerano wa FC Barcelona ariko rero kubera perezida w'uyo mugwi Bartomeu yari yaramugize akamana muri ekipe wewe yaguma mukiri inyamakuru ati oya Lionel Messi twarabirangije azorangiriza kariyeri yiwe nga muri FC Barcelona ariko mukinyi amaze kwanga gusinya kongereza amasezerano mu mugwi asigaje umwaka umwe nibaze yuko haba hari ikintu kitagenda neza hanyuma urupfu n'imfane birajyana dutsinzwe ibitsindo umunani umara amajwi ukuri aho nibaze yuko nawe nyine atarira gusema arabona yuko FC Barcelona atacyo icyubakiye ko wewe kandi arashyakene yuko izina ryiwe rimaze imyaka itari mike riri hejuru ku isi agashaka yuko ritakara ubu nawe yavuze ati ndabona ko atari heza reka ndonderera handi nibaza yuko umwanya wari wose turashobora kumva byinshi bihinduka muri uwo mugwi wa FC Barcelona kuko byavugwa yuko Lionel Messi ashobora kubandanya muri FC Barcelona mu gihe perezida ari ubuhunye watanga imihoho ariko ubu rero byamaze kwemezwa keretse yuko uwo muperezida Bartomeu ahaguma cyangwa avaho Lionel Messi nawe yavuze yuko ategerezwa kugenda
none kubarorerezi abakunzi b'umugwi Barcelona ngo ariko arerekana agashavu gakomeye ishavu barita kuri inde
ishavu ahanini barita kuri FC Barcelona abarongozi bayo kuko uwo mukino ne Messi uretse kuba akamana muri ekipe cyangwa muri vestiaire ya ekipe yari nakamana gatoyi yari Messi ya mu gisagara muri gisagara cya Barcelona cyose kandi urabona ko ari agahugu gatoyi ka Catalonia urumva bose babona yuko ne Messi akagenda kumbure na ku gahugu kabo gatoyi kari gasanzwe gakinihiganwa rya La Liga bishobora kuyangara kuko niko kaba FC Barcelona niyo yabaserukira niyo yabahijambo no mu bijyanye n'ibyitwaro cyangwa mu bya politiki ariko rero urabona yuko nabonye ne kuva iyo nkuru itangazwa baguma mu myiyerekano biyamiriza igenda ry'uwo mukinnyi Lionel Messi na cyane cyane biyamiriza abarongozi b'uyo mugwi wa FC Barcelona reka turindire kumbure umwanya ni ufite ijambo rya nyuma ari uno munsi cyangwa hari ejo nzi neza yuko muri FC Barcelona hari byinshi bizotangaza abatari bake bakunda umupira w'amaguru na cyane cyane abakunzi b'uyo mukinnyi Lionel Messi n'uwo mugwi wa FC Barcelona yahora akinamwo ariko biraboneka yuko kuguma muri wo biri kure cyane kuko byamaze kuvugwa yuko gushika ubu Manchester City yoyo yamaze kuguha karibu naho hari n'ibindi bigwi biri kuyamurondera
mu kurangiza niki yamiteze kuri saison nshasha igiye gutangura ya ama championnat twa ko turavuga makuru makuru mu karere k'Iburaya na burya iki kiza cha COVID-19 atanyishu ira kibonekera ubu abantu bariko bararorera inkino inyuma ko zisubiye kubandanya inyuma ko zihagaritswe kubera COVID-19 babona ibibuga baragerageza gushiramo ibintu bisa n'ibishusho by'abakinnyi bagagerageza gushiramo amajwi y'abarorerezi n'ahatariho bari mu Bwongereza baravuga ko mu kwezi kw'icumi baravye aho ikiza ibiharuro by'abafisi ico kiza niba kiza bakiko kigabanuka bashobora kurekura ya abarorerezi urugero rugereranye bakaza kurorera mwiteze iki izo nkino zibandanize gutyo bisho ry'abarorera kubona atabarorerezi barimwo no kuba ayo makipe nka menshi arakura amafaranga menshi mu matike y'abarorerezi mubibona gute muri rusange
yego urakoze cyane kuri icyo kibazo ndibaze yuko kino kiza cya COVID-19 haba isi yose yamaze kumenyera kubana nacyo babonye yuko atabundi buhungiro nacyo gituma abona yuko amuhino zimwe zimwe batanguye kureka abarorerezi ngaho iburaya bakazi zirorera hanyuma kandi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru iburaya UEFA ryamaze gutangaza icyese yuko ko mu rukino rwa Super Cup ruzohuza umugwi wa Bayern Dominique watwaye igikombe cya Champions League n'umugwi wa FC Sevilla watwaye igikombe cya Europa League ni urukino ruzoba ku igerekezo rya 24 ukwezi kw'icyenda tugiye gutangura abarorezi bagera 20,000 batremerewe kuzobari muri urwo rukino ariko rero bamenyesheje yuko n'ibindi bihugu bivanye n'ingene bitunganije boraba ingene boza baremerera abarorerezi atari benshi batuzuye stade kuja kurorera izo nkino z'umupira w'amaguru zig agiye gutangura mu bisi ya vuba kuko ahubwo mbere zamaze gutangura kuko ingino za mbere z'intangamarara za Champions League na Europa League ubu ziriko zirakinwa muri ino minsi.
Twabashimiye cyane yari utumire wacu Steve Derek Ndizeye umenyeshamakuru akurikiranira hafi Derek ingino akaba aherutse no kugurura iradiyo yiwe mu gihugu cy'Ubusweda aho aba bose uruka twibutsa izina ry'iyo radiyo ko bari kubatukurikirana
ni Radio Africa for Hope hanyuma kandi tukaba tumaze dufite n'ikiganiro kidasanzwe cy'ingino gikundwa cyane cyitwa Africa for Sport for Hope ingino z'ibyizigiro aho tubashikiriza amakuru atari make ajyanye n'ingino na cyane cyane y'abakinnyi cyangwa abanonotsi bava ku mugabane wa Afurika.
Hamwe bo bashaka nko kubakurikirana bakurikirana gute babajije
barashobora kudukurikirana kuri internet barondeye GNF 94 99 cyane kuri uburyo bumenyerewe na benshi ahatari hake ku isi bwa tune in ni GNF 94.9 aho rero Radio Africa for Hope bagashobora kuyikurikirana ibiganiro byo mu kirundo mu kinyarwanda bikaba bica ku murongo ku munsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu n'uwa kane ku bisaha zibiri z'ijoro mu masaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda.
Turabashimiye cyane rero yari umutumire Steve Derek Ndizeye umenyeshamakuru akurikiranira hafi Derek ingino akaba muri iki gihe mu gihugu cy'Ubusweda.